Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe njuti bakunzi muteze amatwi iganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya zimwe mu ngingo nkuru nkuru.
Musubiye ntango aboneka ibibazo izana ikibazo kinini kiboneka n'abanyeshuri ari benshi imyaka ya mbere. Imyaka ya mbere ishure nshingiro n'imyaka ya mbere nyuma ishure nshingiro.
Uyu ni Egide Ngendambizi arongoye igisata c'inyigisho mu ntara ya Cibitoke mu Burundi asigura igituma hari gitigiri c'abanyeshuri murengera amashuri yo muri iyo ntara. Iyo nkuru co kimwe n'iyabajeje intwaro n'amagara y'abantu bahagurukiye ikibazo cakorera mu ntara ya Makamba turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ngirinda bahikaze makuru ijwi rya Amerika ribafitiye kuri uno mwanya abajejwe amagara y'abantu n'abajejwe intwaro mu ntara ya Makamba ni mu gihugu cy'u Burundi bari mu ikoraniro ryo kuraba aho ikiza cakorera kigeze muri komune ya Nyanzalake y'intara ya Makamba. Buramatari w'intara ya Makamba havuga ko ashimishwa nuko iriko iratuzwa hagasaba abajejwe gutanga amazi ku banyagihugu gukorana umwete kugira ngo iyo ngwara iranduranwe n'imizi. Umenyesha makuru wacu Chris Munezero mu ntara ya Makamba adufitiye byinshi kuri ino nkuru.
Umurindi cyo kiza cyari kizananye wari umurindi munini mwinshi cyane kandi mubi ariko kugeza no munsi iyo ngwara yageragejwe gusubizwa inyuma.
Igikoraniro ryabereye ku nkengero y'ikiyaga Tanganyika muri komine ya Nyanzalake yahaye umwizero abari bagitavye bagizwe n'abajeje intwaro abajejwe amagara y'abantu mu ntara ishyiramwe Croix Rouge ishyiramwe Regidezo rijeje gutanga amazi hamwe n'igipolisi kijeje kugwanya impanuka. Kukaba nkako haraciye ukwezi habonetse muri zone mvugo ya komine Nyanzalake umugwayi wa mbere yagwaye indwara ya korera. Uwo nawe ni umurovyi yaravuye mu gihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hahavuye haboneka abandi bagwaye muri iyo zone nyene no mu gisagara ca Nyanzalake abagwayi tutamenyesheje ugitigiri. Abarovyi twavuganye bamenyesha ko kubera amazi ya Tanganyika atari meza bakoreramo bari mu babangamirwa n'iyo ndwara. Bamwe muri bagenzi babo bari ku musego
bavuze ko hafashe imbaraga batatu bari mu mvugo uko kugira n'ahantu hasigaye abantu benshi ariko basanze kurana n'ikintu cyandukira abantu ashobora kuva kandi se bakora ngo bafashe no munsi ngo cyagwa no munsi hafashe kuba afite imigera yakorera akavaho mu mvugo akagera akagenda mu kurangura nk'abonga ugasanga ayandukije abandi barabarovye batari bake rero bashikira ahantu bakaramukanya n'inge bagasangira ugasanga ariyo zondo koko abe humumbo saba nkonaba bujumbura sho kwizana cyane mu Kongo akasikara mu cyamugenzi we cyane akasanga ibyinge cyane girano sanga ayanduye
gad ni ukuri buramatari b'intara ya Makamba amenyesha ko gushika ubu atamugwayi arahitanwa na korera mu ntara rongoye agashima kwiyongwara iriko iratuzwa.
Ubu twa dufata izindi ngingo ruhasha kugira ngo tukiza ntigisubire kuvugwa muri no komine.
Abagwayi bamerewe gute?
Bo abagwayi batubye yuko yo bari nk'umwe niwe yo asa n'uriyo ariko abandi bose bari bafashwe bose baravuwe barataka kuko ubushiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya kiriza ronyanganda sida baragerageje kuca batanga imiti.
Izo ngingo ruhasha ziriko zirakurikizwa mu kugwanya indwara ya korera aho muri komine ya Nyanzalake harimo na cane cane kuronsa abanyagihugu amazi meza muri iki gihe cici abakenye kugwanya ububare bushingwa butagira utuzu twa sugumwe hamwe n'urudandazwa mu mabarabara rw'ibifungurwa biribwa bitaronzwe. Kugabura matari w'intara ya Makamba inguvu ngo zoshigwa mu gukurikiranira hafi abarovyi n'ababa ku nkengera y'ikiyaga cya Tanganyika.
Twababwiye yuko ubwa mbere na mbere ko kizira koga mu mazi ya Tanganyika, ubwa kabiri ko kizira kuyanywa kuko ntaba asukuye, ubwa gatatu ko kizira kazirizwa kumeseramo impuzu zicyafuye umuntu bwo kugira ngo dukingire abene gihugu. Ikindi nacyo nuko bonyene abarovyi bogerageza bagakwirikirana uruja n'uruza kw'abarovyi.
Igikorwa cy'uyu munsi cabandanije mu gisagara ca Nyanzalake aho buramatari w'intara ya Makamba yugaje uburiro n'ububare 20 bufise isuku ridakwiye aho hari ku isoko nkuru ya Nyanzalake no muri quartier Swahili. Chris Munezero i Nyanzalake ku bw'ijwi rya Amerika.
Harakenu yumenye shamakuru watu Krisimu Nezero tukiri kumakurio Muburundi na inabitre kumasonga hibitigiri vya wanyeshwe numurengera mmashure yintango na yisumbuye munhara ya Cibitoke ubuyobozi bw'indero muri iyo ntara bwabwi yumenye shamakuru watu Evariste Nzikobanyanka kwari nabana badafisa hubiga bicaye.
Inyuma y'inga rimwe n'igice umwaka w'ishuri wa 2017 ushiri wa 2018 utanguye mu ntara Cibitoke ibonekeza bitagenda neza bitari bike ku mashuri amwamwe yaba mato mato canka yisumbuye ari ku migwa mikuru y'amakomine n'intara ibonekeza ubwinshi bw'abanyeshure. Ejide Ngendambizi arongoye igisata c'inyigisho mu ntara Cibitoke yabwijwe rya Amerika igituma abanyeshuri ba benshi mu masomero
ubusi w'intango aboneka ibibazo cyane kibazo kinini kiboneka Nchivanya ishuri ali beshi mnyaka ya mbele. Mnyaka ya mbele. Ishuri nshingiro. Ni mnyaka ya mbele. Ni mashuri nshingiro. Tantubi kikafaku kuhu. Nchivanya baguira. Majihugu. Kusumba uko. Mashura ngana. Nishuri baguirie. Acha haza. Ubukene. Bwintebe. Bwibitabo. Ibirasi bikaga. Kusanga mukirasi. Harimo. Nishuri bashika mirongo munani. Abo ni beshi. Kuweze manorome. Dukorera ko abo ni beshi.
Ingaruka zituruka ku bwinshi bw'abana mu masomero si nziza ku ishuri nshingiro rya Karurama ya mbere ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke hari abanyeshure batagira intebe bicarako bamwe biga bahagaze abandi bakicara hasi
twarwicara dugundana nako n'umuntu yo kwandika kandi kwadugundana ikibanza ni gito yasabye izindi ntebe ahubwo nyinshi kwa umuntu yicare ku ntebe na umuntu agomba yicara hasi
bizanezereje ko yatwabuza aho twicara kandi dukeneye badufashe intebe n'ibitabo byo kwigiramo nibizotworohera kwiga cyane kwera turaruha duhagaze dukeneye aho twicara n'ibitabo twigiramo.
Abraham Ntungirabansi n'umuyobozi w'ishuri nshingiro rya Karurama ya mbere yemeza ko ibibazo abanyeshuri bafise abizi kandi bifise n'ingaruka mbi mu bijanye n'ubumenyi.
Twe dufite ikibazo cy'uko twatsinda gusabana benshi cyane amasomo ni make cyatugwanye dushobora kwakurikirana neza umenye bwabo nk'akarorero mu mwaka wa kane dufise abana bashika amajana atatu bigira mu kirasi kimwe kuvuga ko umugumwe usanga uri mw'abana barenga 150 mu mwaka wa gatanu nuko nyene mu mwaka wa gatandatu dufise kirasi kimwe n'abana 210 kuvuga yuko umugumwe ufise abana bashika 105 mu mwaka w'indwi hoho kwararengewe kuvuga ko gushya ku ino saha dufise abana 146 n'ikirasi kimwe n'intebe indwi kuko intebe zinzi zavunaguritse twabuze inyenzi ishobora kubikora twarengewe.
Uwo muyobozi afise icyo asaba abajejwe gutorera umuti mu maguru masha iyo ngorane yibonekeje mu ntango z'umwaka w'ishure.
Bagomba dusabe abaduserukira abayobozi baba b'indero mu ntara cyangwa ibyo b'intwaro yuko bogira icyo bakoze kugira ngo n'abana b'igihugu nabo nyene bige nk'abandi kubera ko mu yandi masomero nubwo ari benshi abigisha bari ku kivwi mugabo mwaka w'indwi natutangira kwiga kubera ko ntafise aho bigira ni bibeshi cyane ntabwo naho bicara nta ntebe dufise nta masomo dufise.
Mu baterwa kamo ubwa mbere harimo umuyobozi w'inyigisho ku rwego rw'intara Cibitoke Ejide Ngendambizi avuga bimwe mu vyimirije gushirwa mu ngiro.
Ubu twaraga ukuntu twitunganya kugira ngo ikibazo cy'ibitabo igiye gushika vye mu shingaranji ko cy'intebe mu nyina makomine hari intebe bakomanze biciye mujya mahera ya leta cyose samire safonik kujye mu semene zoboneka mugwa mukurindira abana cyo gukoresha intebe zihari bishobotse ababyeyi bakazongereza natanga intebe ziboneka kindi cyari cyo cyubukene bibirase kuba duhimiriza azaje intwaro abene igihugu badufasha kugira ngo ibirase bigwizwe.
Aho umuntu aracibitoke kandi havugwa abigisha bidoga ko barungitswe kuja kwigisha handi redeploma mu gifaransa barenganijwe gushika n'ubu bataratonda ku kazi kuva umwaka w'ishuri utangura abo bagasaba kuyungingo yosubigwamwo. Ujeje ugisata cy'inyigisho mu ntara Cibitoke asaba abo bigisha kuja ku kivi mu maguru masha agasegura ko amategeko ataho nyanzwe mu gushira mu ngiro iyo ngingo y'ubushikiranganji bw'indero n'inyigisho mu ntara Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka tuvenga ho onyerero mu Cibitoke duce tugaruka ku mugwa mukuru w'igisagara cy'u Burundi Bujumbura. Amezi yaba babiri ararumanye hashikirijwe icese amasoko ashika kuri atandatu yasanuwe mu gisagara cya Bujumbura naho ataratangura gukoregwamo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse ariko araca ijya nini no nkuru. Fidelite, mwiriwe gute Bujumbura?
Ujumbura twiriwe neza kese ko imvura ari nyinshi.
Ayo masoko ga Fidelite atandatu yasanuwe aherereye hehe? Hama ni kwerike atarashobora gutangura nk'uko byari bitegekanije?
Ayo masoko akwiragiye ma commune ara uko atatu agize gisagara cha Bujumbura atwovuga commune mukadi hagati mu gisagara commune ya muha iri mu bubana ku gisagara cha Bujumbura na commune ya Nahangwa iri mu rari ku gisagara cha Bujumbura
impamvu atarashobora gutangura nkuko byari bitegekanije nayo
iyo mpamvu muri make ntayo tuzi muri gushika no mango ntiramenyekana ahubwo menye ko akiya mezi yababa abiri ashikije cyese arengo garukambitse zibonekeza cyane cyane kuba yakoreramo na yimbo ya tasuye
abo yakoreramo bagasaba iki kugira ngo atangure naho umva igituma ataratangura kitazwe
cyane cyane bashira imbere ingwane bafise aho usanga nko imvura yatasuye nkuko ayo masoko ariko bakoreramo ubuyitwa amasoko yifata kibanza bishobanura yuko rero utuzu bakoreramo tusanga utuzu dashemeye basanga bakabanga bafite amahema abandi bafite utubati two dushaje ahandi ugasanga muri ibyo bibanza nta mivo ihari imvura yari iguye ugasanga huzuye ibyondo ndetse n'abagiye kuyasubiramo ugasanga bagenda badugije amapantaro hanyuma ugasanga ibyo badandaza kubera uheherezi imvura ugasanga byononekaye ibindi byaboze hagati aho ugasanga rero n'ibyo bibanza birimo ubucafu ibirundo byaho usanga bashyize imicafu itandukanye bivuye muri ayo masoko yari imvura iguye ikivanga n'izo n'iyo micafu usanga bibaye urudubi usanga bigaca rwanda n'umunuko
icyo kibazo kibarizwa muri meri ya Bujumbura hari icyo yakubwiye iri kwirakora kugira ngo gikemugwe
Ego kubera kumbura ngira ngo hari kirere kibi ntitwashoboye gutora ku telefone urongo igisagara cya Bujumbura byongeye twagerageje no kurondera utiri kumenyekanisha amakuru muri meri ya Bujumbura nabwo ntitwashoboye kumuronka hari igi telefone yacamwo hari igihe batubwira yuko ari mu kibanza cya kure no kuvuga ko tarose nyinshi tomoye ariko gushika kino gihe cyo ngomeya nuko ico gihe amasoko yashikizwe cyese mu gisagara cya Bujumbura Fredy Mbonimpa yari yavuze yuko muri ayo masoko badacaningira mugo nyene ko habanza kwa anza gutunganywa intonde zari basanzwe bayakoreramo hishunzwe n'ibyemezo bazotanga hanyuma kandi ko abantu bazoje kuyakoreramo bazobanza kubakisha ibyuma muri amasoko kugira ngo bande kwanza bakoreremo
urashobora
nta wuzi igituma byatetse
urakoze cyane gose Fidelite ishatse iyo nkuru nkumbure turava tugaruka ko mu buryo burambuye makuru yacu yo hanyuma
murakoze nawe
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu. Juge Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu gihindwara ya malaria ibandanya kugeramira abanyagihugu mu bice bitandukanye byo kwisi no Burundi budasigaye inyuma isekeza mu gihugu cyose cyo gutanga imisegetera ryaratanguye ku itariki ya 12 y'uko kwezi turimo rikazorangira ku itariki ya 22 y'uko kwezi nyene mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Dr Tade Ndikumana akaba ari umuvugizi mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza ca sida mu gihugu cyo Burundi Muganga Tade yatanguye avuga ukunge n'iryo sekeza riri kuri ragenda.
Imanze kuramutse ariko baratwumviriza no nyanda bashimira kubona mwadutumiye muri kino kiganiro. Nkuko mare mubivuze isekeza ryaratanguye itariki 18 kuvuga kuri uwa mbere ikaba rizohera ku wa gatanu itariki 2022. Mutiriko rigenda gute ni ukuvuga yuko mu gihugu cyose abajejwe ubuvuzi kuva ku mavuriro mato mato kuduga mu burere bw'ubuvuzi gushika mu ntara y'ubuvuzi hamwe bafatikanije n'abajeje intwaro kuva hasi abitewe n'abenegihugu gushika mu ntara bariko barakora igikorwa cyiza cyane cyo gutanga imisegetera atushima ko amakuru dufise mu gihugu cyose abenegihugu babyitabire ku bwinshi tukabasaba kubandanya bagenda kuyitora nk'uko twabibamenyesheje nkuko mwarimu yavuze rero risekeza rije rikurikira ryabaye mu 2014 kuko ubushakashatsi bwarekanye neza yuko ijya misegetera irimo imiti y'imibu imara ikiringo cy'imyaka itatu ari nacyo gituma leta y'u Burundi yashimye ifatanyije n'abayifasha yashimye gutanga iyindi misegetera mu Burundi bwose uno mwaka wa 2017 ibyo rero biza bikurikiye ibindi bikorwa byinshi bikorwa mu kurwanya indwara ya malaria ko murazi yuko itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2017 z'uno mwaka Shikiranganji bwameje yuko mu Burundi ingwara ya malaria yafashwe nk'ikiza. Hati yakurikira rero umugambo ukomeye cyo bita Pandora Post, aho harimo ibice no vuga bine cyari cyo kuzana ibipimo hamwe n'imiti yo kuvura bene igihugu no kugwiza abaganga na cyane cyane mu ntara zari zisimbuka y'ubumbi zindi. Hariho n'ikindi gikorwa cyakurikiye cyo kwigisha bene igihugu ngene ngo kwikinga ingwara ya malaria cyane cyane mu kwihutira kujya kwa muganga babonye ibimenyetso. N'ikindi gice rero cyo gupompa mu mihana, ibyo byabaye bimaze kuba mu burebwe bw'ubuvuzi bushya butandatu, bizobandanya n'uwo mwaka gushikaho tuzoshikiriza burebwe bw'ubuvuzi 11 ko rero twasanze imyanya yari novuga yari yimonogoje kurusha. Hanyuma rero cyakurikije igice cya kane twatanguye kuri uwa mbere, aho tuzotanga imisegetera nk'uko mwabivuze ingana miliyoni 600,771 n'amajana 695
reka tubandanye
tubone ko umwe n'igihugu atasubira kwicwa n'indwara ya malaria kandi ari indwara ivuga igwakira ko basanzwe babizi.
Murako muravuga muri zo ambwe muri ko muragira harimo kwigisha abanyagihugu gene bo kwirinda malaria n'ikibe mubahimiriza.
Ikintu cya mbere duhimiza bene igihugu mu kwirinda malaria nuko icambere nuko umugwayi abonye bijya bimenyetso na cyane cyane kumeneka umutwe, ubushuhe, agasuhekwa, kabura kayabagu, yokwihutira kujya kwa muganga kuko malaria n'indwara yica n'ingoga igihe umuntu ativuje hakiri kare. Hanyuma leta yarashyizeho uburyo aho jya miti rugezo rwa mbere yagizwe na mudiakina etezinate itangwa ku buntu. Hanyuma hariho n'ingendo ya miti yose yo kwikingira na cyane cyane murabona ko n'ubu imvura yasubiye kugwa yatasuye kuraba hajya impande yaho baba mu mihana yuko bijya byo bidengere by'amazi n'amashamba impande yaho baba ubikuraho. Hanyuma bakugara amadirisha ku mugoroba na cyane cyane bose bakaraba yuko bajyane mu musegetera urimo imiti y'icimibu. Ni ikintu gikomeye cyane turamaze kubona yuko hamwe hamwe atabikurikiza ariko ituyayo yasaba ko bikurikiza ikuneza yabo igukingira amagara yabo.
Mwitegereje mu gihugu cyose ni bihe bice n'izihe ntara zoba zigiramiye kurusha izindi na malaria, iyo ndwara yibonekeza cyane he?
Aho yibonekeza cyane ni mu ntara novuga kubera irihindagurika ry'ibihe. Mbazi yuko malaria twakunda kuyibona mu ntara z'imbo ariko twarabonye ko mu ntara za Ruguru, Ngozi, Kirundo, ntara ya Karusi, Cankuzo, Kayanza, Gitega, ntara ya Rutana malaria yibonekeje cyane ku bwinshi. No muri ubwo burebwe bw'ubuvuzi rero twaciye dushyiraho cya gikorwa cyo gupompa mu mihana, aho navuga akarere k'ubuvuzi ka Cankuzo uno mwaka tuzoba twashoboye gupompa mu mihana mu burebwe bw'ubuvuzi 11 harimo Cankuzo, Murore, Rutana, Gihofi, Buhiga, Nyabikere, Kiganda n'igice cya Muramvya, Muyinga, Gashoho, Uye, mu ntara ya Ngozi hamwe na Kirembe.
None nikiye mwibaza cuba catumye iyo ndwara itandukira izo ntara imbere yaho itibonekezamo cyane?
Murakoze cyane. Murazi neza yuko muri ino minsi habaye ihindagurika ry'ibihe, aho ubushuhe bwiyongereye mu ntara za Ruguru, ukamuzi yuko imibu itera malaria nayo ijya ahantu hashushe. Hanyuma hariho n'ibindi aho usanga uretse ubwo bushuhe n'imvura yaguye ari nyinshi, hanyuma akaba n'urujya n'uruza rw'abenegihugu kuko iyo hari amahoro abenegihugu baragenderanira, ugasanga umuntu ashobora kuva mu ntara arimo malaria atekeye ibintu agiye gushora ibintu anahariya. Iyo mibu rero nayo igenda ijyana n'uruhere n'ugutembera kw'abantu. Ikindi nacyo ni uko hariho novuga ubuhinga bw'uburimyi kugira ngo abantu biteze imbere, ugasanga ziriya ntara za Ruguru kera nta miceri barima. Murazi yuko imiceri isaba amazi, hanyuma akaba rero aho borora nk'amafi akaba ibidengere by'amazi. Hanyuma abenegihugu nabo bahaba bakaba batari bamenyereye novuga kuba ahantu hari imibu, benshi rero bagafatwa na malaria ntibabimenye bagateba kujya kwa muganga. Batevye rero hajya umuntu amaze kwandura malaria amaraso yiwe aba arimwo plasmodium ujya mugera utera malaria, hanyuma imibu ikikuma imurya ikongera ikajya n'abandi hakaba uruhererekano. Ni ivyo rero bituma iyo ngwara ashobora gushika mu ntara za Ruguru si mu Burundi gusa, karere kose mu biyaga bigari ibintu byabonetse ko malaria kwirindagurika ry'ibihe yibonekeje uburezi n'ubuvuzi ahitahora nkuko twari tsanze tubiri.
Murakoze. Havugwa ko indwara ya malaria ariyo ndwara yica cyane abana kurusha izindi ndwara mu Burundi, mubisigura gute?
Ego murakoze, nibyo kuko muri rusangi turavye biharuro byo kwa muganga, malaria niyo ndwara ya mbere ituma bene baje kwa muganga bivuza, kandi nayo yahitana bene igihugu benshi gusumba izindi ndwara. Aha rero abana novuga n'abakenyezi barakarigwa n'indwara ya malaria, bivuye ko ahanini murabona abana ntibaba baragira abasoda b'umubiri bakwiye bo gukingira umubiri. Hanyuma ni nacyo gituma mbere iyo ababyeyi bagiye gupimisha imbanyi hariho imisegetera tugenda dutanga uko aje gupimisha imbanyi. Hanyuma niyo bazanye abana ku rucanco rw'amezi atandatu kugira ngo tubakingire. Mbere n'ababyeyi ko twabonye ibibungenzi bakarigwa n'iyo ngwara ya malaria, hariho umuti wo gukinga yuko iyo ngwara yo musinzikaza, mbere gasinzikaza n'ikibondo kiri mu nda. Umuti rero batanga bitwa fasidan wo gukinga mu gatari wo kuvura. Ahanini rero n'ukubera yuko abana bafite abasoda b'umubiri bake, bigatuma bakarigwa n'indwara uretse na malaria bakarigwa n'izindi ndwara. Muga malaria kubera yuko ubushyuhe bwinshi butuma umwana aca bavuga atangura gususumira icyo bita mafiso, ugasanga umwana rero ntashoboye kwihanganira ubwo bushyuhe bwatewe na malaria mu mwanya muto, ugasanga iyo batamushikanye kwa muganga hakiri kare aciye yitaba Imana. Biva rero ku bubasha buke bw'umubiri bw'umwana kugira ngo ashobore abasoda bashobore kurwanya imigera ya malaria igihe yinjiye mu mubiri. Icyo gituma dusaba ababyeyi yuko iyo babonye, kuko turakunda kubona ababyeyi bafite abana bakiri bato, ugasanga abonye umwana arashushe kagomba amuha umuti wa paracetamol w'ubushuhe, hanyuma akaza gushyira kwa muganga yarembye. Cyane cyane hagati mu gihugu ni byiza yuko umwana agize ikibazo na cyane cyane cy'ubushuhe kubera
reka tubandanye
ababara izo bamushikana kwa muganga hakiri kare.
Murakoze. Reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Jean de Dieu. Jean de Dieu uratwumva?
Yego ndamwumva. Ni sana hamwe,
watubwira irindi zina nahuri?
Ego ndi mu gisagara cha Bujumbura, irindi zina ni Niyonkuru.
Ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa intererano?
Yego cyamena mena nashaka gushima ukuntu bariko batanga imisegetera mu gihugu cyose, uko naje mu kanya mvuye kutora vraiment nabishimye. Kandi ikintu nacyo noshima ni uko kare barabayitanga ugasanga cyangwa mu masashe, hanyuma bazage ugasanga muri mashe bayigurisha ariko babanza kuyitabura ukayitwara uko nyene igaragara. Icyo notibashimira. Nashaka kubaza akamubwira umuganga ko bariko bagiye umugambi wo kurema imiceri mu ntara za ruguru, kandi abanyagihugu bakaba biriko barayirima, ugasanga muri ibyo muri ayo mazi birya bizira by'amazi ugasanga imibu irimo cyane. None kuzuba wumva naho boyikingira gute ko naho nyine bariko barakora muri irya miceri ibandanya ibarya?
Reka bishure. Murakoze. Mumwishure Dr. Tade.
Ndamushimiye Jean de Dieu, kibazo cyiza cyane. Mu bisanzwe ni byiza kugwiza umwimbu, kandi icyo nagira nshikirize ni uko hajya imibu itera malaria ijya iri ku murango habona, ijya itembera ku murango siyo itera malaria. Umubu w'ingore bita nouvelle femelle niwo utera malaria, kandi utembera mu ijoro na cyane cyane mu masaha yo mu ijoro. Nicyo gituma dusaba bene gihugu tukanamushimira ko ashimye igikorwa leta iri kirakora cyo gutanga imisegetera bo kwamba bajyama muri iyo misegetera. Mbere ubuho twasize ko n'akantu ko kuyimanika ko twasanze hari abo bigora hagati mu gihugu, nibaza ko nako nyine bakamuhaye. Hanyuma naye handi igihambaye nuko bo bandanye bagwiza umwimbu ku murango nta ngorane, mugabo hajya bugorobe ku mugoroba amaze gushika muhira bakaraba ko atabidengeri n'ibihunda biri impande y'inzu babikureho kugira ngo ijya mibu ireke kwarikira hajya impande y'inzu, kuko iri iri mu miceri nteza ngo ibyo hari yibye mu mihana. Hanyuma bakugura amadirisha bakaraba yuko imibu iri mu nzu bakagerageza kuyirukana, hanyuma bakamanika kujya mu segeteri bagaheza bagiye kuryama bakawuryamamo, niko kwikingira kwiza. Murakoze.
Murakoze. Tugaruke kuri iki kibazo cyo gutanga iyo misegetera. Muravuga ko muzotanga imisegetera irenga miliyoni zitandatu mu gihugu cyose, mwibaza ko ikwiye?
Irakwiye cyane kuko twarabiharuye neza, habaye igikorwa cyo kugendera mu mihana yose igihugu cy'u Burundi, aho baraba aho abantu babaye ibyumba bihari bagaheza bakatanga agatike kamwe kajyanye n'umusegetera. Nimba ari umuntu afite inzu harimo ibitanda bitatu bamuha umusegetera itatu, umwe wese azoronka bivanye naho aba kandi turazi neza yuko izobakwira kuko twarabiharaye neza turashima n'abajeje intwara babidufashijemo eka mbere n'abaremesha kiyago eka mbere n'abe n'igihugu bitabiriye neza icyo gikorwa ku neza yacu na cyane cyane mu kurwanya indwara ya malaria
kuba ariko barayakira bariko baratwumviriza canke uko mwabigenjeje mubasigurira gute ku kugene bayikoresha iroroshe gusigura ku kugene bayikoresha
yego biroroshe kuko umusegetere wo bawushitanye muhira kare nabivuze baca babura ingene baheza bakawumanika icyo gituma twaje mu kagobora ndi no mwaka kugira ngo tubahe n'utuntu tumeze mutuzana kugira ngo bayimanike neza ukumanika rero bivana na n'uburaro bw'umuntu wese hariho abaramesha kiyago ubu bari hagati mu gihugu yahambere dufatanyije na Caritas Burundi aho bazoca bakurikira bagenda baraba neza yuko uko baberetse ko bayimanika bivanye naho umuntu wese atuye yabigenjeje neza mbere bakadoce batura bakaraba yuko kuko hariho umwe nagiye yavuze ati barashima ko batayibaha iri mu masashi ko bahusha bayidandaza turasaba n'abajeje intwaro bajya banyumba kumi gusura bakaraba neza yuko ijya misegetera bayikoresheje icyo yagenewe
naye
handi hari abaremesha kiyago bitoreye ku mitumba bidewe n'abanyagihugu babizi bigishijwe neza umwe wese nahaba ingene ashobora gukoresha neza ijya musegetera n'ingene awumanika
murakoze dusubiriye ku mirongo ya telefone dufise Jonas uratumva
ego ndabumva gatara kuri gatara
ubwo tubwirira indi zina naho hamagaye uri
ndi ngozi na ese kabazo na kamwe na gomba kubaza umutumire
mubaze
cyambere no kuvuga none n'iyo bayitanze abo yagenewe bakayakira ariko gasanga ntibashoboye kuryamamwo nuvuga ngo bubahanura iki icya kabiri niyo ibihano byatekanije ku bantu bashobora kuba barayitandaza nuko murakoze
mumwishure Dr. Tade
yego Jonas ndamushimiye ati mbega uwo duhaye umusegetera ntawuryamemwo bamuhanura iki icyo novuga kuri ivyo nuko icya mbere abenegihugu bamenye yuko leta ishyira mu buryo bwinshi kandi ari ku neza yabo ntivyo kumvikana umuntu wo umusegetera ntawuryamemwo cya mbere inkurikizi imwe nuko atawuryamyemo agwara malaria hasi ikamuhitana mbere igahitana n'urubyaro rwiwe ibihano rero byategekanijwe n'ibihe abenegihugu turazi yuko baciye ubwenge kenshi turabyikiranya nta muntu yo kwikwegera urupfu arubona kandi leta yamufashije ingene yikingira iyo ndwara kuko kutajyama mu musegetera ni kugururira indwara ya malaria nayo mwamuze neza kuri yo yica abantu benshi nta bihano byategekanijwe mugabo turizera neza yuko inyigisho twabahaye bazozikurikiza na cyane cyane ku neza yabo guhindura ingendo novuga na cyane cyane abo bita abanyabirato kuko kenshi bashobora gusanga n'umuntu yize bwakije sinojya mu musegetera mugabo yamaze gusinzikazwa na malaria birababaza ko bitwara uburyo bwinshi umuryango kandi ugasanga hari inkurikizi mbi cyane zica zishika iyo umuntu agwaye malaria ntayivuze neza na cyane cyane indwara z'amafigo z'umutima usanga umuntu aritabye imana bitari kuba rero tubatera akamo ni guhindura ingendo bakamenya yuko leta ibikora ku neza yabo y'imiryango reka ku neza y'inshuti zabo kuko iyo umuntu agwaye malaria bitwara uburyo bwinshi hajya hanyuma ibindi bihano twovuga ni uko bajya abantu bagurisha imisegetera bayihawe na leta ku buntu bihano byarategekanijwe n'amategeko asanzwe ahari kuko irabujijwe kubyaha kuko hariho n'abandi bagira ubudandaza ugasanga bagiye guhenda abenegihugu bafatiye ko ku buryo buke bafite basanga twoye imisegetera itatu akiyagurisha umwe cyangwa ibiri agasigara n'umwe aho rero abagize nabi abana afite kuko tuba twabitanze twarabye ababa muri iyo nzu kubyaro rwiwe abo nabo rero bayigura ni inkozi z'ibibi kuko baba bambuye ubuzima abenegihugu kandi yari yaje kubakingira
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
nuko rero ibyo nimenyekanishije biciye ku ijwi rya Amerika ico kiganiro n'imisi ya mbere gushika kwa gatanu nkuko muvyumvise bimwe mu byo turiko turabategurira ejo ni inkuru ziri kuziranugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ntimuzotangwe bagenzi mukundira diju rya Amerika ibiganiro twari twabateguriye kuri no saa mu kirundi no mu kinyarwanda ibaye birabangiriye ngaha turashimiye amenyesha makuru baturukanije amakuru mwakurikiranye Fasil Gebehu hamwe na engineer Tian bari muhinga bw'ivyuma Diane na Hazwenanje ku izina rya bagenzi banje ndabatumire saa moya n'iminota 30 mu yandi makuru tukiriko turatosora.